Iradio ijwi rya Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Federic Nkundikije twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Louise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic ayavugwa hirya no hino tuyahere ku mugabane wa Afrika. Abagwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barafashe igisagara cha Tidermene ni ku mugwa mukuru w'intara ya Menaka mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Mali. Abategetsi hamwe n'abavyiboneye babwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku iyo ntara nka yose iri mu minwe y'aba jihadiste. Igisagara cha Tidermene kiguye mu minwe y'intagondwa inyuma y'imigwano yari imaze amezi muri ako karere kabamwo abantu baharugwa mu bihumbi. Ubutegetsi bwose bwo muri iyo ntara buri mu minwe y'uwo muhari. Icyo gisagara cyafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Abasivile baharugwa mu bihumbi barishwe mu ntambara zahitiye muri ako karere, abandi barahunga ingo zabo ku bwinshi. Bamwe bahungiye mu gihugu kibanyi cya Niger. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko abajihadiste baciye bahana abanyagihugu bagirije ko bafashije leta canke banse kwifatanya nabo ku rugamba. Muri Afrika kandi abimukira b'Abanyafurika 10 barafuye inyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia. Iyo nkuru yatangajwe ejo kuwa gatatu n'abajejwe gukingira imbibe zo mu mazi bico gihugu. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi ba Tunisia batangaje ejo kuwa gatatu ko ayimukira 10 baturuka muri Afrika iyo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara bariko baragerageza gushikira ku mugabane wa Buraya mu buryo budaciye ku mategeko bafuye ku munsi wa kabiri igihe ubwato barimwo bwibira mu ibahari Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia. Abimukira 72 baratabawe mu gihe ibiziga by'abantu 10 byatowe. Uretse 10 bafuyure irengero ry'abandi bimukira b'Abanyafurika bari hagati ya 20 na 30 ntirizwi. Mwavuganze y'umugabane wa Afrika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yabwiye abanyagihugu bo mu gisagara cha Belfast ni muri Ireland ejo ku munsi wa gatatu ko yizigiye ko icyo gihugu cyo mu buraruko cyo muri Buraya kigiye kongera kuronka leta ishingiye ku gusabikanya ubutegetsi. Yabemereye ko amakompanyi y'Abanyamerika yiteguye gushinga imitahe muri ako karere. Yataye ko aravuga yuko amwe muri aya makompanyi aza yaramaze gushika muri Irlande y'uburaruko kandi ko yahaye akazi abantu barenga 30,000. Yongera koko mu myaka 10 heze amakompanyi y'Abanyamerika amaze gushinga imitahe ifise agaciro k'amamiliyaridi 2 y'amadolari muri ako karere. Perezida Biden yabwiye abantu amajana bari bakoraniye muri kaminuza ya Ulster ni ko inzego za demokarasi zashinzwe inyuma y'amasezerano yiswe ayo kuwa gatanu mweranda zitarashinga imizi. Hari mu ijambo yashikirije ryo kwibuka imyaka 25 irangiye ayo masezerano atewe ko umukono. Ayo masezerano yarafashije kurangiza intambara yamaze imyaka 30 yasheshe amaraso menshi yatewe no kudahuza nimba Irlande y'uburaruko ibwirizwa kwiyunga na Irande canke ikaguma ari gice cy'Ubwongereza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika wo kwivuna abansi Lloyd Austin yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere wa Ukraine ejo ku munsi wa gatatu. Uwo mushikiranganji ni Denis Shmyhal ku cicaro cy'ubwo bushikiranganji Pentagon. Baganiriye ku mfashanyo ya gisirikare Amerika iha igihugu cya Ukraine. Haruhande y'ibi biganiro, Ukraine ivuga ko abasirikare bayo basubije inyuma ibitero 72 by'Uburusiya ku munsi wa kabiri mu buseruko bw'igihugu. Ni mu gihe imigwano ikomeye kibandanya mu micungararo y'igisagara cya Bakhmut. ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bw'u Burusiya bwavuze ko bwagerageje misire nabwo yo ku buhinga buhanitse igenda ikirere kirekire kandi ko iryo gerageza ryagenze neza. Abategetsi ba Ukraine bavuze kwa gatatu ejo ko bararetse kwa gatatu Uburusiya inyuma yaho hagaragariye isanamu ya video ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare wa Ukraine ariko acibwa umutwe n'abakekwa kuba abarusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kuburusiya nyine kandi Amerika hamwe n'Ubwongereza baratangaje ibihano bishasha ku bagwiza tunga babiri b'abarusiya aribo Alisher Usmanov na Roman Abramovich. Abo bagabo uko ari babiri begereye cyane perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Usmanov asanzwe yari ku bihano bya mbere yafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya inyuma gato yaho Uburusiya butereye Ukraine mu mwaka uheze. Abategetsi ba Amerika bavuga ko ibi bihano bishasha bitumbere gukomeza ibyari bihasanzwe no kuburizamwo ku Burusiya bugurira hanze ubuhinga bwa tekinolojia bukoresha mu ntambara muri ico gihugu ca Ukraine. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire hamwe n'ubwo ikigega bumaze gutangaza ibihano ku mashira hamwe 120 hamwe no ku bantu kugatwe kabo mu bihugu birenga 20 ibihugu n'abantu bahanywe bifise aho bihuriye n'intambara y'u Burusiya mu gihugu cya Ukraine.
Urakoze Aloise Bigirimana ku makuru yo hirya n'ino ku isi uhejeje kudushikiriza. Burundi utungane bwasozereye igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurenge w'Abitigiri mu mabohero.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 536 mu mabohero yose y'igihugu.
Uyu ni umushikiranganji kizigenza wa Repubulika Murundi Sylvestre Nyandwi. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingwano yasubiye kwaduka hagati ingabo za Kongo FARDC na M23 muri groupement ya Kibumba mu masaha ya mu gitondo ejo ku munsi wa gatatu. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Mukarere ka Afrika yega irini Murundi utungane ejo ku munsi wa gatatu bwarasozereye igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'Ibitigiri mabohero. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mwana nkuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politiki niho habereye igikorwa cyo gusozera iryo sekereza ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Sylvestre Nyandwi ubwiwe niwe yigiriye kurekura abanyororo banyuma basozera isekereza yatanguje mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yibukije abarekuwe ko bahawe ikigongwe cy'agateganyo agira ko abaha impanuro. Aha hari kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu ibohero rikuru rya Gitega ahari kuwe abagera kuri 56. Iri bohero ryubatswe mu 1926 ririmo imfungwa 1347 mu gihe ryagenewe kwakira abatarenga 400.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 536 mu mabohero yose y'igihugu. Ubwa mbere twama tubabwira yuko umwidegenzo ari uw'agateganyo kuko imanza ziracabandanye. Musabwe rero kuza muri yitaba amaparike kugira ngo amatohoza yahetswe gutyo imanza zanyu zishikirirwe sentare hamazirone gucika. Ikindi nuko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihano iwanyu ku mitumba.
Isekeza ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero y'ugabanya umurengera w'Ibitigiri mu mabohero y'u Burundi. Ishyirahamwe Kate Burundi risanzwe riri mu yanya y'agateka k'abanyororo rikorera hanze y'u Burundi rirashima. Gusa umunyamategeko Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane muri iryo shyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi asanga bidahagije. Yabwiye Ijwi rya Amerika ibindi bintu byabwijwe gukorwa kugira amabohero areke kuguma bogaboga abanyororo.
twe turabona ko ibikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kwera ko ico gitigiri cy'ubunyoro amajana 5 ku Burundi bwose ubona ko tubona ko kiri hasi ufatiye ubuto tubona amabohero yuzuyemo abanyororo uno munsi
uyu mushingwa amazi ni uwo munsi abihuriza ko na Jean-Marie Nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza rikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshinga amateka gutora itegeko ry'ikigongwe cy'ikivunga ukunika risiguri ijwi rya Amerika
rero ako myakora iyo ngingo y'umushikiriza amazi akizigenza wa Repubulika yonyene n'abanarijya tubona n'abashikiriza amanza bamwe bamwe bakwega ibirenge mu gushyira mu ngiro iyo ngingo n'ukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu Burundi rero twebwe mu ishyirahamwe n'abaza tugatera kamo inama nshinga amateka ko hoba cya kigongo bita amnesty general
muri akati Burundi basanga abashikiriza amanza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero
abashikiriza amanza badahinduye ingendo kugira ngo bareke gushyira imbere byo gupfunga uko mbere n'amategeko si byo ashyira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo amadosiye yokogwa bakurikiranwa n'ubutungane bidegembya bakazoja gupfungwa ruko bakiriwe urubanza twebwe rero tubona ubu n'ukumenga ibyo byari gukogwa mu bihe bidasanzwe byo bita exception n'ibyo byagarutse biba ingende kwako kuko usanga abantu bari kwakurikiranwa n'ubutungane benshi baca baja gupfungwa maza z'ibyaha baca babashyira mu minyororo nico gituma muca musanga amabohero yuzuye ku rugero runini cyane
namwe ntabarizabona uko
abashikiriza amanza bose bobisekeza bakigishwa kupfunga abantu nkuko umukuru w'igihugu yama abivuga ko gupfunga itobe ingingo ya mbere ahubwo hofatwa izindi ngingo nko gukora ikihano simbura munyororo
mushikiriza amanza kizigenza Silvestre Nyandwi arafite cyahanura abamuserukira mu gihugu kugira amabohero ntiyamabogaboga
dusaba ko abaparke afise imanza zanyu yocha yihutira ningoga kuzinyarutsa bazishire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoka bibone gutomoka ari uwera yere ari uciyuka igihano agicire abaprokirere bari hano nibaza yuko batwumva tohoze hanyuma imanza zije muri sentare
uko umwaka utashe ruhande higongo cha president haraba utundi twigoro tugabanya ibiharuro by'abanyororo mu Burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari 11 zagenewe kwakira abatarenga 4,294 zirimo abarenga inshuro 3 n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwari bufite abanyororo 12,256 mu mpera z'umwaka president Ndayishimiye yari yifuje ko ata Murundi yosubira gufungwa kireka yakoze icyaha c'ubwicanyi canke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimo ugufata ku nguvu Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge muri Republika ya Demokrasi ya Congo ingwano yarasubiye kwaduka hagati y'ingabo za Congo FARDC na M23 muri groupe ya Kibumba mu masaha yo mu gitondo ejo ku munsi wa gatatu ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Jimmy Shukrana ba Komera
imirwano yatangiye saa kumiza mu gitondo mu gace ka Kanyanja kari muri groupe ya Buhumba ibi byatangajwe na bwana Franklin Byamungu umuyobozi wa societe civile muri commune ya Kibumba imwe mu zigize territoire ya Nyiragongo mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika uyu yemeje ku gitero cya 2023 cyaturutse mu gace ka Kanyamasoro ahagana muri parike ya Virunga aho ingabo za leta zifite ibirindiro yongeraho ko ingabo za Kongo FARDC zahise zisubiza ibitero inyuma ariko imirwano irakomeza bituma abaturage bo muri commune ya Kibumba ahagana muri groupe ya Buhumba bati ngo zabo umuhanda uva Nyiragongo ujya mu territoire ya Rucuru nawo wahise ufungwa by'agateganyo aha turi ni muri lokalite ya Kibati mu birometero 5 gusuvuye Kibumba harimo kubera imirwano David Karikumana duhuye na wasuni kigare rya vuye Kibumba
ebwane ndurutse Kibumba nazamutse mu gitondo tugeze andu vita kanyamahoro vita tumva urusaku rw'amasasu amasasu yakubise muri cyo kibaya hari abasirikare ba FARDC bahita batuhagarika badusubiza inyuma hari tuhagararaho nk'amasaha 2-3 gucyo ayo masaha yamaze kuzura tubona abayasi baramanuka aho bamaze kunyura bamanutse mu kandi kanya hasenga iminiti 30 gucyo bahita bagaruka baratuganiza.
Uyemeza ko barwanaga n'ingabo za leta nta myambaro ya gisirikare bari bambaye.
Ingabo za yaseza twerekeje na guverinoma iratwemera turenge. Iyo migwano tuve turukumva tu amasasu ariko nimbaraba. Bavye bari mu tennis civile abo bamanuye abo bamanuye.
Iyi mirwano yongeye kubura muri komune ya Kibumba na Buhumba irimo gutera impagarara abaturage bo muri Kibati dore ko ari hafi yaho imirwano ibera kuri ubu. Kabumba sinamenye ni umuturage wa ni Kibati arasaba leta gushakisha igisubizo kirambye.
Ubwo badufite nuko turukubye ngo hari wenda ngo imirwano yadusangana na ni Kibati wenda igasubika twimura mu ngambi yo dutuyemo. Kwe twari dukeneye ubuyobozi bwa Kongo n'ubuyobozi bwa ASE wenda bukurikirana kino kibazo wenda imbunzi zibona ukundi ko zabona umutekano zigasubira mu byabo.
Twigiye imbere gato tugeze mu gace ka Karuzo kamwe mu masantere agize Kibati duhuye na Bwana Munyezi Ngenzi Mariko nawe arimo kuva Kibumba. Yatubwiye ko mu nzira ibintu bitameze neza kuko ubwoba ari bwose ku bagenzi.
Ewa mu nzira ni daje mbega umuntu ari gutambuka sa niyo amana byakomeye.
Bande bari kurwana
Petro na guverinoma
bari kurwanira hagana he
Ikibumba no kumanuka tuzarugari mu nzira bari gutambuka ariko nibakende nga bari gutambuka nagato cyo dusaba ku buyobozi dusaba dufungurira inzira dusubira iwacu Kibumba n'ibugari na za rucuro yose
nuko uva mu nzira ntabwo ifunguye.
Oya,
kugeza ubwo twategura igihe inkuru ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za Kongo FARDC bwari bwatangaza kuri iyi mirwano. Ku rundi ruhande abinyujije ku rubuga rwa Twitter Bertrand Bisimwa umwe mu bayobozi b'umutwe wa 2023 yatangaje ko ingabo za leta arizo zateye ibirindiro bya 2023 muri ako gace. Uyemeza kandi ko ako gace kari karashyizwe mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Mu butumwa bwe Bertrand Bisimwa yamaganye icyo yise kutubahiriza amasezerano birimo gukorwa n'ingabo za Kongo FARDC aharimo kubera imirwano tumwe mu duce twari twarashyizwe mu maboko y'ingabo za yase zo muri Kenya ubwo 2023 yatangaje kwiharekuye. Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika Igoma.
Tugushimire Jimmy. Muri Kongo kandi abanyagihe batuye muri territoire ya Fizi iri mu seruko bw'icyo gihugu barabangamiwe n'ikibazo cy'ibura ry'umuyagankuba. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iUvira.
Ugeze muri amwe mu masantere ya territoire ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga ari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba, abandi nabo bakoresha umuriro wa groupe mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi. Bwana Kitandaro Santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa Baraka aho usanga abanyiri mahoteli, utubari ndetse na za restaurant na salon bakoresha za groupe. Uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa groupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro. Abakoresha bishura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi, ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu. Marco Nkundabantu ni umutura gutuye Irundu avuga yuko kuri uru rugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere ya Madegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha.
Abantu barara mu mwijima, abantu bakorera mu mwijima, n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye. Hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo utashitse, hari abantu bakoresha udusola tudashitse, ndetse mugabo tuka rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite. Ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro n'amashanyarazi. Habonetse kabisa abantu babagira neza bo bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane.
Iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri territoire ya Fizi ari na inkambi ya Rusendi iherereyemo gihangayikishije impunzi z'Abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganywe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora.
Guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari ugihe umwana abyanka mu ijoro, guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro usikira mu kizime nta matara ariho. Sinzi impamvu rero ko ata matara ariho. Urwaje umwana mu bitaro udafise agatelefoni ngo uzuramurekesha cyangwa agatoroshi birakugora cyane kuko urwaje umwana. Turasaba sere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tutene amatara kugira tujye turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo seruma ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose.
Kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabye yarazi acyo usanga baramwirukanye. Rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya urwajije umurwayi ase bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi bacyo usanga umurwayi arasinzikaye cyane.
Iranzi Olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga 50 ku munsi ari ingora bayizi ku mpunzi
nyonke katubwe yuko kubitaro kwatamyaga nk'ubu hari kuko bahageze mu ijoro usanga umuhaje kwivuza ari we neza nitoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga afise abana bagwarije mu bitaro rya ni mu bitaro by'abana cyanke abagwarije gusa mu bitaro usanga afite ikibazo nk'iyo habonetse nka serume ashaka guhera mu ijoro ntubimenye gataho kuvidura cyangwa ugasanga umwana ari itumye kugira ngo ashike kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni umwijima.
Umuyobozi wa teritwari ya Fizi Sami Kalonji avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya teritwari 145 guverinoma ya Congo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri teritwari ya Fizi yazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi. Beda Sengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo urimwo igitotsi ntandaro n'imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'Uburusiya. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirine.
Mu bitashimishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya n'Ubushinwa Afrika y'Epfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize. Harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za ANC ishyaka rya President Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo zakoze mu Burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane. Zari ziyobowe na Obed Bapela, umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya ANC. Icya gatatu Amerika itishimira nuko Afrika y'Epfo yanze kwamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Obed Bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa ANC n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete. Yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ukorera i Johannesburg muri Afrika y'Epfo.
And we'll go to those people that supported us during that time to also talk to the lawmakers, any other eminent person and big businesses that are investing in South Africa to say we remain non-partisan. But also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapera aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe, ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid. Tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afrika y'Epfo. Mu magambo make ntaho tubogamiye, gusa nanone tuganira n'Uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira. Ikindi kibazo hagati ya Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni impapuro zo guta muri yombi President Vladimir Putin w'Uburusiya. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwirahe mu Buholandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri Ukraine. Afrika y'Epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya BRICS aribyo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo niramuka yakiriye President Putin nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri Obed Bapela nta kibazo byari bikwiye gutera.
We are for a multipolar system. No country must dominate others, must not threaten the others, must not have unilateral sanctions on each other. We need then to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged war in Iraq. George Bush, the former president of U.S., was never indicted by the ICC. President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in nearer that situation.
Bapela ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi. Nta gihugu kigomba gutegeka ibindi, nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba, nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa. Tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose. Hari abantu bagabye intambara kuri Iraq. CPI ntiyigeze ikurikirana George Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama n'ikibazo cya Libya n'iyicwa rya Gaddafi, CPI ntacyo yakoze. Uburusiya ntiburi muri CPI, naho Afrika y'Epfo n'umunyamuryango wayo. Yagombye rero guta muri yombi President Putin aramutse agiyeyo. Vincent Magwenya, umuvugizi wa President Cyril Ramaphosa, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro. ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo. Hagati aho Obed Bapela we avuga ko Afrika y'Epfo izohereza intumwa idasanzwe i Washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'Uburusiya. Ati azumvikanisha ko Afrika y'Epfo itemera intambara n'imwe iyo ariyo yose, bityo nta kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabifite iramutse ishatse guhana Afrika y'Epfo iyizuza umubano wayo n'Uburusiya. Afrika y'Epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa Irani mu cyambu cya Cape Town, kandi Irani iri mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade ya Amerika i Pretoria yahise yandikira guverinoma ya Afrika y'Epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano. Mbere yaho Amerika yabwiye Afrika y'Epfo ko ishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'Uburusiya. Abadiplomate babikurikiranira hafi bavuga ko Amerika ishobora kwirukana Afrika y'Epfo mu masezerano ya Goa yemerera ibihugu bya Afrika kwinjiza ibicuruzwa muri Amerika bidatanze imisoro n'amahoro. Guverinoma ya Amerika ivuga ko mu 2019 Amerika yohereje muri Afrika y'Epfo mu rwego rwa Goa ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari 5 na miliyoni 400, naho Afrika y'Epfo yohereje muri Amerika ibifite agaciro k'amadolari miliyari 7 na miliyoni 800.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Jyoti mwese mkundi radio hejuru ya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty.